Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, muduteze amatwi uyu munsi kuwa gatatu itariki imwe y'ukwezi kw'11 umwaka w'2017. Muri kumwe na Fidel Niyonga.
Kandi na buriya mu rugo nturebe gutyo, burya mu rugo hari igihe saa sita tutarya. Ntuzi ko hari igihe saa sita mbona tubibuze, nkavuga bo munero menye ko mu isafuriya harayemo ibiryo bya Kristiya, tukanywa icyayi tukabyihorera.
Uyu ni madame Nzabamwita Verediana, umupfakazi wo mu Rwanda yiyemeje kurera umwana w'imfuvyi, asobanura ko nawe ubwiwe adatunze ibirengeye. Reka ariko dutangure ku makuru avuga hirya no hino, tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Baramutse Aloyce.
Baramutse Fidel, tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bashika 8 barafuye, abandi barenga 10 barakomereka ku muhingamo w'ejo ku wa kabiri i Manhattan ni mu gisagara cya New York muri Leta Zunze za Amerika. Umugabo atwaye ikamyo yiraye mu nzira y'abagendesha amakinga hamwe n'abagenda n'amaguru hafi yahari icibutso cya World Trade Center iseka abanyagihugu batari bake. Umukuru w'igisagara cya New York Bill de Blasio yatangaje ko ari igitero cy'iterabwoba, kuko wabikoze yabikoreye abanyagihugu bitekani. Igipolisi cyatangaje ko uwo mugabo yakomye akaruru avuga Allahu Akbar mu rurimi rw'Icyarabu bisigura Imana ni inkuru. Igihe yasohoka iyo kamyo hejeje gukora iryo bara, abategetsi mu gipolisi babwiye ibimenyeshamakuru ko yabikoze ari umugabo w'imyaka 29 umwimukira afise amamuko muri Uzbekistan azwi ku izina rya Saifulo Saipov, yinjiye muri Amerika mu mwaka w'2010. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko atazokwemerera umuhari wa leta ya Kiisilamu kugaruka muri Amerika canke kuhinjira, ni nyuma yahuteshejwe mu burasirazuba bwo hagati hamwe no mu bindi bice by'isi. Mushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Argentine yavuze ko abanyagihugu biwe bari mu bafiriye muri ico gitero ariko nta gitigiri cyabo yatanze. Nayo mushikiranganje w'Ububirigi ajejwe imigenderanire n'amakungu Didier Reynders yavuze ko Ububirigi umubirigi umwe ari mu baguye muri ico gitero. Ikindi gitero cy'iterabwoba ni muri Afghanistan. Umwiyahuzi yarakoze igitero kuri wa kabiri mu gice kigwiriyemo abaserukira ibihugu byabo i Kabul ku murwa mukuru wa Afghanistan. Abantu bashika 8 barafa, abandi batari bake barakomereka. Amakuru ashikirizwa n'abategetsi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu watangaje ko ari we wabikoze. Iyo bombe yaturikiye mu gice gicungerewe cyane hafi ya hari ambasade ya Leta Zunze za Amerika mu masaha umutekano wa mucungerewe cyane kubwo ibindi bitero nk'ivyo byahabereye mu ndwi iheze. Mu ntango z'uku kwezi umwiyahuzi yaraturikije amabombe hafi y'ikibanza kirimo ishuri ya gisirikare ku murwa mukuru Kabul. Kyamba yahitanye abasirikare 15, abandi batari bake barakomereka. Abatalibani baritiriye ico gitero cya bombe muri ndwi nyene umwiyahuzi yariroshe mu musigiti wari wuzuye abayisilamu babashite ku murwa mukuru Kabul, yica abagera kuri 50. Leta ya Kiisilamu ikaba yatangaje ko ariyo yateguye ico gitero. Muri Afrika nyene naho abasirikare 5 ba Mali hamwe n'uwundi munyagihugu umwe barishwe hagati muri ico gihugu ca Mali kuri wa kabiri ejo baguye mu mutego batezwe mu miduga yari itwaye umukuru wa sentare nkuru y'ico gihugu. Ibishikirizwa n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Mali. Ntiharamenyekana bakoze ico gitero ariko umutekano muke hamwe n'abafa muri Mali begekwa ku ntagondwa z'imirwi y'abayisilamu idahengeshanya kwiyongera muri ico gihugu. Izo modoka zari zitwaye umukuru wa sentare nkuru Abdurahamane Niange zari zivuye mu gisagara cha Dia zerekeza mu gisagara cha Dia Farabe ni muri ntara ya Mopti ku birometero 500 mu buraruko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Bamako. Igihe zarwa muri uwo mutego umukuru w'iyo sentare n'umukenyezi wiwe barashoboye kurusimba bafashijwe n'abasirikare bari babacungereye ubuzima. Muri politike naho umukuru watavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga yavuze ko azobandanya arwanya itorwa rya Uhuru Kenyatta gushika kwiherezo itorwa yemeza ko ryaciye kubiri n'amategeko. Ibyo yabitangaje ejo kuwa kabiri, avuga ko mu gihe atacyokora yabayemeye ibyavuye muri ayo matora. Yemeza kandi ko ariko arwanira demokarasi ya Kenya. Iryo jambo ryiwe ryaririndiriwe igishika indiranywe igishika cinshi n'abanywanyi biwe. Avuga ko kugira yemererwe ko hatunganywa ayandi matora mu minsi 30 nk'uko yabyifuza, agiye kugaragaza kugarariza igihugu, ariko ntiyavuze nimba azokwitura sentare nk'uko yabikoze mu matora ya mbere. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ribicishije mu kanama kajejwe umutekano ku isi, yasavye impande zose ziri mu ntambara iyo ariyo yose muri ku isi hakoreshejwe ibirwanisho kubaha inyubakwa z'amasomero. Babitangaje ejo kuwa kabiri mu nama yari hariwe abana mu ntambara. Muri urwo rwandiko, inama ijejwe umutekano ku isi ivuga ko ihangayikishijwe n'ikoreshwa ry'amashuri nk'ibigo bya gisirikare mu kurenga ku mategeko y'ubutungane mpuzamakungu, bikabangamira umutekano w'abana n'abigisha baba babigisha. ONU isaba ibihugu byose biri mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni gufata ingingo zibuza abasirikare hamwe n'imihari yitwaje ibirwanisho itegamiye ama leta gukoresha amashuri mu bikorwa byabo. Ako kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gasaba imirwi idasanzwe y'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gukurikiranira hafi ikoreshwa ry'amasomero mu bikorwa bya gisirikare no kuza baratanga raporo hamwe n'amakuru y'ingene ayo makuru y'ingene bibahotera abanyeshuri mu mashuri.
Urakoze Aloys ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'umwanya w'amakuru yo mu karere. Imiliyoni 600 y'amadolari y'Abanyamerika niyo ibanki y'isi yose igiye gufashisha ibihugu bisangiye ikiyaga Tanganyika kugira biteze imbere uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu. Umunyamabanga nshingwabikorwa mu muhora wo hagati Dieudonné Dukundane amenyesha ko iyo mfashanyo izotuma ibiciro by'ibidandazwa bigabanuka. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru Eloge Willy Kanez.
Ku munsi wa kane n'uwa gatanu w'indwi, intumwa z'ibihugu bihuriye ku kiyaga Tanganyika arivyo Burundi, Congo, Tanzania na Zambia zizohurira i Bujumbura kugira ngo zigire hamwe imigambi yo guteza imbere uruja n'uruza cyane cyane rw'ibidandazwa bica mu muhora wo hagati uzwi nka Corridor Centre. Uwo muhora n'amakungu aramaze kubona kukeneye gutezwa imbere ku buryo ibanki y'isi yose yemeye gushyigikira imigambi ukorerwako. Dieudonné Dukundane, umunyamabanga nshingwabikorwa muri Corridor Centre.
Ibanki y'isi yose iriteguye gufasha ibi bihugu bine bihurira ku kiyaga Tanganyika aribyo Tanzania, Burundi, Congo na Zambia kugira ngo ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu ku muhora wo hagati cyane cyane ku kiyaga cya Tanganyika bitezwe imbere. Baramaze kuvuga yuko mu byo bamaze gutegura amafaranga ashika ku miliyoni 600 z'amadolari arizo biteguye gushira muri iki gisata. Muri izo miliyoni 500 zije mu gisata kijeje gutwara abantu n'ibintu, hanyuma miliyoni 100 zije mu byo gufasha mu bidukikije no gutunganya neza amazi ku kiyaga Tanganyika.
Iyo mfashanyo ije hageze umuntu yihweje amafaranga atakara mu gutwara ibidandazwa muri uwo muhora.
Ugereranije no mu bindi bihugu aho byo gutwara abantu n'ibintu bimaze gutera imbere, twebwe turacariha ibice biri hagati ya 30 na 40 by'agaciro k'ibidandazwa. Ni ukuvuga iyo ufise ikidandazwa shaka kigushikiriye Bujumbura, Ikaremi canke Iuvira c'amafaranga 140 abarayo watanze muri transport, kandi transport yo kuva Dar es Salaam gushika ngaho honyine. Byumvikana rero yuko ibiciro byo gutwara abantu n'ibintu biracari hejuru. Ibyo navyo kaba ari intambanyi kugira ngo urudandazwa muri aka karere rutere imbere.
Kugira rutene imbere, Dukundane, hari ibintu nyamukuru abona bitegerezwa kuja mu migambi yihutirwa.
Ica mbere ni uko imigambi y'amabarabara, imigambi yo guteza imbere ibivuko, imigambi yo guteza imbere inzira z'indarayi bironka uburyo bukwiye kugira ngo abanyamitahe borohegwe. Twabamenyesha yuko uruhande rw'umuhora wo hagati inzira y'indarayi nshasha izohuza Tanzania n'ibihugu bya Uganda, u Rwanda, Burundi na Congo yamaze gutangura kubakwa. Ubu akaba ariko barubaka agace ka Dar es Salaam Morogoro kilometero 300 uwo mugambo kazobandanya Morogoro Dodoma Dodoma Tabora Tabora Mwanza ama Tabora Kigoma uwo mugambi naho atanguye hasanzwe hari yindi nzira y'indarayi iyo nzira y'indarayi rero mu gihugu cha Tanzania bakabaheruka kwisubiramo ubu bidandazwa birashobora kuvida Dar es Salaam bigashika ikigoma atangorane birasabwa rero yuko mu bijanye no gutwara abantu n'ibintu ku mazi tuba dufise amato akwiye byogorana ingene nyene bidandazwa bishikana ikigoma hanyuma gashobora ngene bishikana ibujumbura bishikana ibuvira gacha bishikana ikaremi bishikana inkurungu ibyo byose rero uwo mugambo uzobifatira hamwe ama projet gutwara abantu n'ibintu amaze guteza imbere urudandazwa rworohe
umunyamanga shingwa bikorwa muri corridor centre atubwira ni cifuzo camashira hamwe ya yase ijarongoye hamwe na autorite du lac Tanganyika rijejwe guteza imbere kiyaga Tanganyika
tukifuza rero yuko urudandazwa rwoba inkingi yiterambere muri aka karere urudandazwa rwoba inkingi yo guteza imbere by'ubutunzi muri aka karere aya ma programme yose nazokogwa ni banki isi yose gusa hari nabandi badufasha mu iterambere nabo biteguye kugira ngo abaterere agacumu k'ubumwe kumbure amafaranga azo bakenewe ntazo bizo miliyoni 600 gusa ariko arenge
isoko ry'ibihugu bisangiye kiyaga Tanganyika rimwe abantu baba miliyoni 50 Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Mu Burundi abanyamakamba bariko barigishwa isuku no kugwanya indwara ziturutse ku mwanda. Ku musozo w'izo nyigisho zari zimaze amezi ane hari imitumba isuku ryiyongereye n'ahandi acibonekeza ingo zidafise utuzu twasugumwe. Kandi hacandagazwa imyanda mu mashamba. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Chrissy Munezero.
Umugambi wo kwigisha abanyamakamba isuku rishimikiye kugwanya iyandagazwa ry'imyanda mu gahinga no kwimba utuzu twa sugumwe twubakiye neza uri kurarangurwa mu makomine nka Mabanda, Nyanzalake na Kibago. Ishyirahamwe Sojepae rimwe mu mashyirahamwe yigisha isuku ahimakamba rimenyesha yuko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ingo 71 zonyene arizo zari zifise utuzu twa sugumwe twubakiye neza muri komine ya Mabanda isanzwe ifise ingo 12,952 icigo gerutse gukogwa naco cerekanye yuko muri uku kwezi kwa 10 1,992 cy'ingo zahi Mabanda uyu munsi zifise utuzu twa sugumwe dutunganije neza oneso wakana umuhanuzi ajejwe imibano muri komine Mabanda amesha ko naho uyu mugambi urangiye wafashije mu gisata cy'amagara y'abantu hamwe n'ubutunzi narijya watanguye hari imiryango itari mike itagira utuzu twa sugumwe
n'aba banyagihugu bamaze kugwara ugasanga habaye nk'ikiza cya kolera cyangwa amakinya niba bakigiye ku bikorwa by'iterambere bacha baza kwivuza ndetse n'udufaranga bari bafise bashobora kwitezamo imbere ugasanga bari badusesagura mu kuza kwivuza
Umutumba wabikobe nko muri komine ya Mabanda ubonekeza yuko ugikeneye gufashwa imihana imwe imwe nifise utuzu twa sugumwe abarongoye umutumba ngo niboroherwa kubwiriza abanyagihugu
kubituma atari ku rugero rw'abandi akenshi harimo abantu bafakazi n'abantu sanga ari nk'ehabwenge hamugasanga ntibashobora kugira ngo bimbe utuzu twa sugumwe twaragerageje hari n'abatagira ibinogo kare bajya kwituma mu mugabo barabifise Nibijya mwabonye bibi bibi.
Mwibaza kwishaka bari fise.
Ishaka sirinini ya cyane. Ubuga buri hakuragira umuntu ufi muragira intungwa.
Sabina arubatse akaba afite n'abana batandatu aho ku mutumba wa Bikobe. Mu kibanza cyaho kwiswe akazu ka sugumwe harakanogo kimwe vuba nikagira ibihome kandi nigasakaye umuntu kibaza uko na cane cane abakuze bagakoresha
imvura ariko yaragasambuye tugomba tugomba tugategure neza
abahabuziki
kugahoma n'ugasukara hejuru
none nkubu uyi biraborohera kuja ku kajamo yo muhakene
turagenda
imvura iguye naho bica bigenda gute
haraho imvura iguye nyinshi kaca gasambuka ingwara urumva niyo habura
muri komine ya Nyanzarake naho umugambi wo kwigisha isuku ni wasize inyuma abarovyi narija ikiza giherutse c'indwara yakorera cyaduse ku murovyi yarajava mu gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
nkaha urabona ko hegereye ku ruzi kuri Tanganyika uco usanga rero hari abantu bagenda bituma urabana urabakuze abarovyi bariho
marafisi tudi twasugumba
bari mu ruzi ibyo bica bibera mu ruzi mugabo bashitse ku rusi baca bagenda kumatwa leti
mutumba mara wo muri komine mabanda uherutse gushimirwa kuba byifashemo neza mu kuronka ingo nyinshi zifise utuzu twasugumwe dutunganije neza abanyamakamba bahawe inyigisho zifatiye ku isuku bamenyesha yuko naho umugambi hamwe hamwe uri kurarangira bazobandanya bashira mu ngiro ibyo bigishijwe imakamba Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Mu Rwanda ejo ku munsi wa kabiri gisagara cya Kigali cyifatanije n'inzego z'umutekano zirimo igipolisi n'igisirikare bakaba batanguje umugambi wo gukangurira abanyagihugu kwisuka n'umutekano ku mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali Iyi ni inkuru mushikirizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika I Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa
Iki gikorwa cy'ubukangurambaga ku isuku n'umutekano mu mujyi wa Kigali cyatangijwe n'inzego z'umutekano zirimo igipolisi n'igisirikare n'izindi nzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta Ubukangurambaga mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali bwatangirijwe mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge gafatwa nk'umutima w'umurwa mukuru Kigali ni igikorwa cyibanze ku gusukura hari umwanda cyane ahegereye imihanda ndetse no kureba ibikorwa by'isuku hahurira abantu benshi nko mu maresitora aho basanze umwanda mu maresitora abategetsi bategeka ko abahakorera baba bafunze imiryango ubutegetsi buravuga ko mbere yo kubungabunga ubuzima bw'umuturage bubanza kubungabunga isuku ye kubw'iyo mpamvu ubutegetsi bugashimangira kubuza komeza ubukangurambaga bwo kugira isuku n'umutekano busaba abaturage kwirinda kugura ibiribwa bidasukuye madame Kayisime Nzaramba ni meya wa Nyarugenge
mugihe dusanze ahantu badafite ibyangombwa hatazwi bivuze ngo nibyo bagaburira abantu na buziranenge tuba twizeye ko byujuje turakomeza kubakangurira kugira ngo ameze gutyo tubakangurira ariko aho tubona rwose badafite ibyangombwa hari umwanda aho turahafunga kugira ngo nabantu bamenye ko kwinjira muri business ya restaurant ntabwo ari ukubyuka mu gitondo ugatekereza ko ugomba gushira mu igikoni mu gikari cyawe ukagabura abantu bifite amabwiriza tunasaba rwose abaturage bacu kutihutira kujya gupfa gusa kurya hano kuko ushobora kujyayo ukarira amacyo kivuza menshi
iyo bigeze ku marestora mu mujyi wa Kigali ariko bigaragara ko bikiri hurizo rikomeye ayo byitwa ko adasukuye urasanga ariyo benshi bagana bitewe n'ubushobozi bwo mu mifuka yabo
kubera ko ari kategori yacu mbega niho restora yacu kuko niho igurisha amacyo
turabarangahe
600 Isukira hari ibiryo bimaze kuboneka bamaze gukora amasuku turya tubona nta kibazo gihari
Kuri ubu bukangurambaga bw'isuku n'umutekano mu mujyi wa Kigali umukuru w'igipolisi cy'u Rwanda IGP Emmanuel Gasana yashimangiye ko umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali byanze bikunze ugomba guhora utekanye kandi usukuye
make Kigali safe, green and clean. Kigali igomba kuba umuji urangwa n'isuku kandi utekanye. Iyo niyo inshingano yacu, nicyo tugamije kandi tugomba kukigeraho. Ibikorwa twatangije uyu munsi birimo ubukangurambaga n'ubufatanye kugira ngo turebe ku kibazo cy'umwanda mu mujyi ndetse tunibutsa ubufatanye mu kugira ngo dukumire ibyaha igikorwa cy'ingenzi ndetse yitanga uburyo bw'iterambere mu gihugu cyacu.
Kimwe mu by'ubutegetsi bwakunze gushyira mu majwi biteza umwanda umujyi wa Kigali n'ubucuruzi bwo mu kajagari buzwi nk'ubuzunguzayi. Umukuru w'igipolisi cy'u Rwanda yavuze ko kubera ingamba zikarishye bafashe ubu ibintu biri kugenda bijya mu buryo.
Muzi ko mishize byari byagaragaye nabi ugasanga bari abakajagari bararwana na daso bakunda kwita abazunguzayi bararwana n'abari bashinzwe umutekano ku mirenge. Twafashe icyemezo cyo kuvuga ngo inzego z'umutekano tubyumvikanye twese tuzana polisi kugira ngo ifate abo bantu bose bazana akajagari mu mujyi cyane cyane noneho bacuruza hatemewe bajya kwiba bajya mu mujyi bakivangamo mu buryo butazwi kugira ngo umujyi utekane ugire amahoro ugende ku murongo dushaka kugira ngo ugendeho nk'uko Leta ibyifuza. Ibyo byose twarabifatanyije kandi urabona nibura abazunguzayi cyangwa n'abandi banoza n'akajagari byagiye bigabanyuka kandi biri mu murongo mwiza. Turacyakomeza rero kurwana urwo rugamba dufatanyije.
Ibyegeranyo mu bihe bitandukanye bishyira Kigali mu myanya y'imbere mu mijyi isukuye kandi itekanye aho umuturage ashobora kugenda nijoro nta nkomyi kabone niyo yaba afite amafaranga. Iruhande hari n'ibindi byegeranye nk'iby'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika bikunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'i Kigali bivuga ko kugira ngo isuku n'umutekano bigerweho ubutegetsi busakuma bafatwa nk'abadakenewe barimo abazunguzayi abasabiriza indaya n'inzererezi bukarunda muri gereza bugamije ko umujyi uhorana ituze n'umucyo. N'ibirego ubutegetsi bwamaganira kure kugeza ubu mu mujyi wa Kigali abazunguzayi barahigwa n'igipolisi umunsi ku wundi haba amanywa n'ijoro. Magingo ya kandi inzego z'umutekano ziravuga ko umutekano n'isuku muri Kigali bikivangirwa n'ibyaha by'ubujura, urugomo, ubwambuzi bushukanye, ibiyobyabwenge n'ibisindisha mu rubyiruko n'ibindi. Inzego z'umutekano zigakomeza kwemeza ko ibi byose byagombye kuba biva mu nzira. Ahabagirubusa ijwi rya Amerika ikigali.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC umwanya w'ikiganiro Amerika nakivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Umushinjacyaha wihariye bakunze nanone kumwita umushinjacyaha wigenga cyangwa se umujyanama wihariye. Ni umunyamategeko ushinzwe anketi mu gihe abashinjacyaha basanzwe bashobora kubura ubwisanzure kubera impamvu zitandukanye. Urugero rumwe, dufate Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Minisitiri we w'Ubutabera. Abashinjacyaha basanzwe byabagora kubakoraho anketi kuko ari bo babakuriye mu kazi kabo ka buri munsi. Nk'uko itegeko ribiteganya, umushinjacyaha wihariye ashyirwaho na Minisitiri w'Ubutabera cyangwa umusimbura we, amuhitamo mu bwisanzure busesuye kenshi na kenshi mu banyamategeko bigenga. Ntawe ashinzwe guha ibisobanuro ku mpamvu ashyizeho uyu cyangwa uriya. Umushinjacyaha wihariye ahabwa ububasha bwisanzuye mu rwego rw'amategeko birumvikana. Ahabwa n'uburyo bw'amafaranga, abakozi n'ibikoresho busumba ubw'abashinjacyaha basanzwe. Itegeko rivuga ko umushinjacyaha wihariye agomba kuba umunyamategeko, indakemwa, inyangamugayo kandi azi gufata ibyemezo. Agomba kuba inararibonye mu birebana n'igenzacyaha n'ishinjacyaha. Iyo amaze gutangira imirimo ye, umushinjacyaha wihariye ntategetswe kubwira buri munsi abamukuriye ibyo arimo akora. Abamukuriye ni Minisitiri w'Ubutabera cyangwa se umusimbura we na Perezida w'Igihugu. Abibamenyesha gusa igihe we yumva ari ngombwa. Minisitiri w'Ubutabera cyangwa se umusimbura we ashobora kwirukana umushinjacyaha wihariye igihe cyose amubonyeho ikosa rikomeye, ubushobozi buke, kurenga ku mategeko y'Igihugu cyangwa na politiki ya Minisiteri y'Ubutabera cyangwa se inyungu zinjiranamo. Nta wundi itegeko ryemerera kwirukana umushinjacyaha wihariye. Nta gihe ntarengwa umushinjacyaha wihariye ahabwa mu kazi ke. Akenshi niwe wenyine uvuga atakazi mwampaye ndagashoje ngiyi raporo ya nyuma bishobora rero kumara imyaka. Raporo ayishyikiriza Minisitiri w'Ubutabera cyangwa umusimbura we. Umushinjacyaha wihariye abafite n'ububasha busesuye bwo kujyana mu nkiko abo akekaho ibyaha. Nabwo ariko abanza kunyura ku rukiko rwa rubanda rushinzwe kwemeza ibirego bye. Radio Ijwi rya Amerika. Umushinjacyaha wihariye Robert Mueller yahawe izi nshingano mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2017. Mbere ye habayeho abandi benshi guhera ku wa mbere na mbere mu 1875, ariko abazwi cyane nabo muri iyi myaka ya hafi barimo Archibald Cox na Kenneth Starr. Cox yari umushinjacyaha wihariye mu cyiswe urukozasoni rwa Watergate. President Nixon yabonye ko agenda agera ku kuri aramwirukana. Byatumye Minisitiri w'Ubutabera n'umwungirije bose bahita begura icyarimwe kuko batishimiye icyemezo cya President Nixon. Byose byarangiye President Nixon na ubwe yeguye mu 1974. Naho Starr yari umushinjacyaha wihariye mu cyiswe ibya Monica Lewinsky byari bigiye gukora kuri President Bill Clinton. Akazi k'umushinjacyaha wihariye Robert Mueller ko kazarangira ryari, kazarangira gute, tubihanje amaso. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Ndabashimiye rwose, murakarama.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo barimo barategura indi ntambwe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa umugambi wa President Donald Trump wo gukumira iterabwoba ku isi. Biratangazwa n'umuhuzabikorwa byo kurwanya iterabwoba wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ambassador Nathan Sells. Iyi ntambwe irahera ku masezerano ya Antalya hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inama mpuzamahanga yo kurwanya iterabwoba yitwa Global Counter Terrorism Forum mu Cyongereza. Nk'uko Ambassador Sales abisobanura, aya masezerano akubiyemo ibyo za leta n'abikorera ku giti cyabo bashobora gukora no gukorana kugira ngo bakumire iterabwoba aho abantu bateranira ari benshi nka za sitade, uburiro restaurant, aho batemberera n'aho banyura mu mayira. Sales ati, dutangiye kubona ibi bikorwa byo kurengera rubanda hirya no hino mu bihugu bitandukanye na hano iwacu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Maroc nabo bafatanije umugambi wo gukumira iterabwoba rigenda rirushaho gututumba imbere muri Maroc. Ambassador Nathan Sells ati, muri iyi myaka itatu ishize abaterabwoba benshi baragaruka bava mu mutwe wa leta ya Kiyisilamu ISIS mu magambo ahinnye muri Iraq na Siriya. Bamwe ndetse batangiye gukora ibitero by'iterabwoba iwabo. Ambassador Sells arakomeza ati, si ibyo byonyine gusa ariko biduhangayikishije. Hari n'abandi bantu barebera kandi bigira kuri ISIS cyangwa Al-Qaeda. Nta karita y'ubuyoboke bafite, nta rugamba na rumwe barwanye. Ariko ntibibagora na gato gukodesha imodoka bakayitwara bakajya kuyigongesha inzirakarengane mu mbaga y'abantu. Iri terabwoba ry'imbere mu gihugu ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo kigenda gikura, ni kimwe mu byo twitayeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu biri mu nama mpuzamahanga Global Counter Terrorism Forum bashishikajwe kandi no guha ingufu ubucamanza mpanabyaha n'izindi nzego zishyira mu bikorwa amategeko arwanya iterabwoba. Umuhuzabikorwa wo kurwanya iterabwoba wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Nathan Sales ati, kurwanya iterabwoba si iby'abasirikari gusa, si iby'abamaneko gusa, bireba n'igipolisi. Niyo mpamvu imbere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twongereye ubushobozi bwa polisi za leta na polisi y'igihugu. Twafashije n'ibihugu by'inshuti ku isi yose kongera ubushobozi bwa polisi yabyo kugira ngo dufatanye kugeza mu butabera abakekwaho iterabwoba.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha, aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, ntimutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.